Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Alice Akimana.
Radio Nzamba katika kawe turi ku munsi wa gatano ngerekezo rya 2080 aya makuru ngira ngo ndabashikirize agizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu ngo yarayatobye ibiganiro biriko biraba hagati y'abigisha n'ubushikiranganje bw'indero mu kuvuga yuko abigisha bashobora gukurwa mu kazi mu gihe ngo bohagarika akazi banka gukora ibibazo byo kubapima. Abakurikiranira hafi bijanye n'indera bakavuga ko biteye isoni kubona umukuru w'igihugu yishimiga iziterabwoba aho gushigikira ibiganiro. Isukari nayo ibandanya ku muzi wibuye mu gihugu mu gihe inkuriro sosumoryo kizeza ko muri iyi ndwi kuva ku wa mbere uheze ngo yari kuba yabonetse. Iyo kena ry'isukari nyene niryo ryahagurukije ubugenduzi bukuru bwa leta kuja gutohoza ibijanye n'itoni y'isukari yafatanywe umustanteri wa komine Nyabihanga. Uwo nawe ngo yoba ariko ararondera abamufata mu mugongo mu mugambi ndetse n'FDD kugira ngo ntibikomere. Ikakumana hari kambi impunzi mu gihugu cya Kenya. Abarundi bahari bavuga ko igiturire cyabaye nanse mu bakozi b'ishyirahamwe HCR ngo ataco utanze natukoregwa ibyiyemerezwa n'ishyirahamwe rihanye agateka k'impunzi mu karere. Ndabahaye ikaze mukanya twinjira mu indonido rya makuru.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuba ikaze amakuru twabategure tuyahere mu gisata cy'indero. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragabisha abigisha bari mu masendika atandukanye ko hamwe bahirahiriye bagahagarika akazi ngo bazoca bakomborwa mu kazi kabo. Ibyo akaba yabivuze inyuma yaho abo bigisha bahurikiye mu runani mpuzamasendika y'abigisha Concessiona bari bagabishije ko bazohagarika akazi mu gihe leta itoheba ingingo yafashe yo kubakoresha. Ikibazo ivuga ko ngo hari bamwe muri bo boba bafise ubumenyi budakwiye. Ibyo umukuru w'igihugu akaba yamenyesheje kuri uyu wa kane mu masengesho ategurwa n'umugambwe akomokamo CNDD-FDD iminsi yose ya kane isozera ukwezi. Inkuru twateguriwe na George Nimenya.
Umukuru w'igihugu avuga ko se bizwi ko abigisha bagabishije ko bashobora guhagarika akazi mu gihe ibyo basaba batoba barabyumvikana ko na leta. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aragabisha abigisha ko mu gihe bohagarika akazi ko bizobagira ingaruka mbi harimwo kutaronswa agahembo.
Hari numwe atazi ko turi muri preavia greve y'abarimu mureko. Ndazi ko habatabuze ngo bazogreva mugari muri greva nta kibazo se murabizi ngene mese muri greva se basha mwinaniwe erega kwi ishatse obligation ushatse ubiheba nuno muzi ushatse no ubihebe urabe kwa rukurikira tugende kwiyororera ingurube uyororera inkoko nta numwe ukurikira rero uzoshaka rare kare ntimwari bwamenye igihugu cyarice ubunirwa ndabigisha yuko leta nabantu imilyoni 12 wore umukozi wa kuvuga rero ngo ngirira ikingo washa se kwigishiriza umwana ni wewe nyene bazoguha makofe na kaguhenda none se bafatura bana abende igihugu hakurikira umwana wanje kumwigisha uco utaha rero ugende uragayagaya mu kabare washa kumwigishiriza umwana kaja guhemba umushahara wa uzocwa guhagarara kwanza.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko kandi abigisha bazohagarika akazi bazoheza bakirukanwa mu kazi hanyuma ibanza byabo bigahabwa ugwaruka rutagira akazi ngo kuko kwigisha umuntu aja kwigisha bitarenza amezi atatu.
Ni wasiba kagusubiriza uratuge dufata inkoho duce tugwana abene igihugu bose atakuzoba neza wewe waneshi miliyoni 12 abarimo muri bangahe muri Burundi kuburyo mwoneshi miliyoni 12 mwasa kuzigishiriza abantu cena kera nahora numva do scratch yarabaho kuva kera narinda mugabo umvise ko tugira tumenye abadashoboye kwigisha ngo greve nibayigire kabisa dufise ugwaruka rushomye gwishi tuzosha tugwigisha nibo tuzosha tuha capacity emwe nta wiga kuba umwarimu bitwara amezi arenga atatu tuvuze rutozo kwigisha mu kabiri tucatu kwishisha byo kwa kabiri gusa turabikomeza atatu tabubizu gacuza kwigisha abantu abantu bashaka kubibiga bagushika aho yanka kumuha ubushobozi gukorera igihugu.
Ibyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu gihe umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro Commission Nationale de Dialogue Sociale mu rurimi rw'Igifaransa wari uherutse kwakira ivyumviro vy'abigisha n'ico basaba kugira ngo haboneke umwumvikano hagati ya leta n'abigisha udaciye mu ngimba.
kugayari nibizi ya hoza iche ya churo ngoye umurguigi hugu ujere kumbi kanisha letanaba kozi CNDS ngo yomugo yomukuru igi hugu igaragaza ko atazi neza intambwe ibiganiro hagati y'abigisha na leta bigeze ko erari nibizi asaba ko hokubahirizwa amasezerano ajanye n'uburenganzira bw'abakozi yashizwe ko igikumu mu mwaka w'2011 twumvirize erari nibizi
iyo ni mvugo y'ukutamenya cyambere coco nuko tuziko ico kibazo kijanye n'inyigisho nkarisha bwenge baje banje gukoresha ibibazo n'ikibazo kijanye no kuringaniriza amapete n'imishahara abigisha ni bibazo nkora mutima kubigisha ku buzima bwabo no ku buzima bw'igihugu iyo jambo ry'umukuru w'igihugu rero turabye igihe yari turashobora kwibaza yuko batamushikirije ivyegeranyo by'intambwe zimaze gushikwako kandi twibaza yuko nawe nyene amaze kwicara ahantu hamwe hatekanye azosoma amategeko agenga amasendika asome n'amategeko agenga ujya mu gihugu igihugu ujejwe kuringaniza ibiganiro hagati y'abakozi abakoresha na leta no kurinda matati niyasoma iyo mategeko akabazaho ibintu bigeze ndazi neza nawe nyine ko ejo kumbure atazobivuga gutyo azobona yuko bitegereza gukorera mu zindi nzego ari naco gituma nasaba yuko yo kwicara gatekana karaba yuko burya gwego rikorora bikora ahubwo ruko bikora n'urubikora neza mu mwumvikano amategeko mu bisanzwe icavuga itegeko nyamukuru je nisunga ni n'amasezerano yashizwe ku gikumu hagati y'abakozi abakoresha na leta mu mwaka w'2011 ayo masezerano yisunga amasezerano mpuzamakungu ajanye n'uburenganzira bw'abakozi ujanye n'uburenganzira bwa kiremwa muntu ajanye n'amategeko y'igihugu ayo mategeko rero iryo ayo masezerano mu gifaransa bita charte nationale de dialogue social amasezerano rero arashobora gutuma ibintu bigenda neza kurusha uko twabyumvise bivugwa ikindi naco amasendika arafise uburenganzira gushikiriza umubabaro mu gihe hafashwe ingingo zikandamiza abakozi nanje mfata ingingo siko bigenda ahubwo byogira ingaruka mbi cyane kubigisha ku gihugu no ku banyeshuri ahubwo abigisha bo bafashwe nk'imbohe kandi umunyagihugu murazi ingene ameze babashuhuriye ko abigisha nibaza ko basubira kubyicuza batagishobora gutabara ikintu na gitoyi rero nuvuga ntibangwe ntibabandanye muri iyo ngendo
tukiri muri ico gisata c'indero nyene iterabwoba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo ariko aragirira kubarimu ko bazosubirizwa n'abandi ngo ntibigira ifatiro na gato nimba hari hakeneye gutangwa amanota ku bakoze neza canke gukarihiriza ubwenge abakozi ba leta ngo byategerezwa guhera hejuru kuko niyo byose byapfiriye ivyo bivugwa na Federico Bamvuginyumvira yahoze yicegera c'umukuru w'igihugu Federico Bamvuginyumvira avuga ko ahubwo umukuru w'igihugu yarenza karimbi kuko ngo ico kibazo kirafise aho kiriko kirigirwa
kuvuga ngo umwarimu w'umurira mu mezi atatu baheye ako kazi zombonera kure kuko bazibagoye nkumbure nta mwarimu ashobora kuregwa mezi atatu ntibibaho nivyo yiyumvira kandi byo yumvira ngo se bikora yitwa umukuru w'igihugu ko ivyo yumvira bica bicika ukuri habe namba nta muntu byarerekanywe nta muntu ashobora kurera umwigisha mu mezi atatu ibibaho umereza mezi atatu ntacazovamwo ni kwakora nyene kutabagaza ya systeme yo kwigisha mu gihugu c'u Burundi ubona batibaza nico umunyeshuri azovamwe umurundi azovamwe ejo ariko ari igi Burundi bamwe bigera bicaye kumabuye ico ni cyakabiri cyagatatu yavuze ati gutumwa n'abanyagihugu amenye ko abanyagihugu batumye barya bose batowe n'abatatowe abari ko batwara abandi kandi na warimwo mbewa azocibura ubanza nande kwatawe umucira ubanza oya yakiti kinani niwe ari hejuru ya byose arashobora kuvuga naye majambo nko kumenga Burundi bwakiti tongo byiyiwe
Federico bamvuga inyumvira asaba umukuru w'igihugu kureka inzego zibijejwe akaba arizo zitorera inyishu ibyo abigisha basaba dusuye twumvirize Federico bamvuga inyumvira
siwe yabwirizwa kuba ariko aravuga ayo majambo ico kibazo c'amasendika cabaye kofo kibuza kwigirwa muhasi we yoza gufasha igihe byananiranye gusa kari na mugufasha ntaza tera ubwoba arumviriza ibibazo ko yagize mugisha bakamureka gatwara natatowe niyumvirize afasha barundi ariko ijya mvugo siyo gufasha barundi niyitera bwoba.
Radio Inzamba amakuru arabandanya mukanya dutandukire igisata cy'ubutunzi.
Inzamba
leta y'u Burundi ngo yadugije ibiciro by'igitoro kuva kuri uyu wa kane. Iritiro rya essence ryavuye ku mafaranga 2400 rija ku 2700. Iritiro ry'amazoto ryavuye ku 2350 rija ku 2650. Naya petrole yavuye ku 2200. Iritiro ija ku 2450. Ibrahimu Uwizeye umushikiranganje ajejwe ibijanye n'igitoro asigura ko ibiciro byaduze ku masoko mpuzamakungu. Tumukurikire.
Hano I Bujumbura igiciro cy'ibitoro ku ipompe cya esansi cyahura ku 2400 ku iritiro y'amafaranga y'u Burundi kidugijwe gushika ku 2700 y'amafaranga y'u Burundi ku iritiro. Igiciro cya mazutu ku iritiro cyahura kiri ku 2350 y'amafaranga yacu y'u Burundi kaba kigiye ku mafaranga 2650 y'u Burundi ku iritiro. Igiciro ku ipompe cya peteroli cyahura kiri ku 2100 kikaba kigiye ku 2450 ku iritiro. Twamenyesha ko igitoro kiriko kiraduga cyane gusumba uko vyahora mu masoko mpuzamakungu. Nkongera nkamenyesha abenegihugu ko ubushikiranganji nako butazokora kugira ngo bame boroherwa mu mirimo yabo.
Iryo duzwa ry'ibiciro ku bitoro rije ryiyongera ku bindi biciro bimaze igihe biduzwa bidasanzwe ku bidandazwa bitandukanye. Bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme rihamagarira Abarundi guhindura ingendo, asaba nyabo na leta y'u Burundi gutunganya umugambi nyawo wo guteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Kurikira Faustin Ndikumana.
Iduga ry'ibiciro ry'ibitoro ku rugero rw'amafaranga 300 ku iritiro na mahera menshi cyane, kuko mu bisanzwe ikiba cyaduze inshuro 12 ku ijana y'igiciro cyahora, urumva ari byinshi bibereye rimwe. Na cyane cyane turavye ingene ibyerekeye iduzwa ry'ibiciro yafatwe ne byari bimeze ho nyene ku biribwa inflation yari isigaye nayo irenze ibiharuro 211% ibiribwa bidukoresha byarongereje inflation cyane. Idandazwa ibyo kubaka matiro do construction gendere nkuzi yaza mapisi doro shanje ya mamodoka ingene ya zimu urumva ni ito gichiro chiongera kwa chumina kami kujana mwuri ya inflasyari sa zinga na mwuri kyo nisho yu mwuri ingira chumina rasona badu wa yuwa mwuguti kandi rero ni mwisazi mwujani ni mutunza wa horaba kwa mativu ya ati inflasyari ili kilaba nukufa kwa wano ushobo tuko kukura kwa wawuri kwa mwuri yongera nukufuka yuko shomaje ibiri kiragabanuka abantu baronse ubujyo ariko baragura ibintu ari menshi ku masoko. Ariko si bibiri mu Burundi, mu Burundi turi mu kintu bita stagflation, ni ukuvuga ahantu ubushomeri bwa buhari ari bwinshi n'ibiciro bikaguma ari birebire. Urumva ibiciro bibe birebire, ubushomeri ni bwinshi, uburyo mu gihugu abantu bagura ni buto, urumva ukubaho n'abakozi bicaye ibintu by'ikibazo. Hama rero tukagana tukaraba kuko bya activity ya karubira tukibaza ati none ko twabonye uko uyu mwaka ro tax special bashize ku iritiro ry'ibitoro ry'2010 najya magiza fandi wariko none leta yabigereje gute muri subtitle ntawe yemegwe bakugira amajana 3 ntadugire rimwe kica kiri kibazo murashobora kuba kwibaza muri subtitle shasha ndivuga twatuti imunyishu harakwe kuba politiki kuguza muri ubutunzi bw'igihugu boneka ubutunzi bw'igihugu ko leta idafashe iyo politiki kuguza muri ubutunzi bw'igihugu ibintu biratubana mu rudubi.
Amakuru mu gisata cy'ubutunzi arabandanya. Ubukene bw'isukari burabandanya kwiyongera mu ntara zitandukanye z'igihugu, naho urongo ishyirahamwe rihingura isukari sosumo mu gisata cy'ubudandaji yari yatanze icyizere ko igiye kuboneka guhera kuwa mbere w'inondwe turimwo. Radio Inzamba ikaba yatembereye mu ntara zitandukanye z'igihugu nko mu Rumonge, mu Kayanza, eka no mu ntara ya Muyinga, aho bose bakavuga ko isukari ari umuzi w'ibuye kugira ngo uyironke. Iyibonetse naho ikagurishwa umurengera. abanyagihugu bagasaba ishiramwe Sosumo gutorera umuti ico kibazo. Ido Nido na Diane Nkurunziza
umo kugize ishiramwe ayishikira naze dashika kugira bashobore gutanga inkuru n'ibyo nyene nashobore guhimiza ubwanda ndakandi kizere yuko bo nago giri inga mutangura tukandi birishira kwira ku madepo yaba yibuzumbura sa kiyaba nayo hakati
nzuko iyo Jean Pierre Nzobandora ndo umuvugizi w'ishirahamwe rihingura isukari Sosumo hari kugenekezo rya 17 nzero uyu no mwaka aho yemeza ko isukari giye kuboneka ku wa mbere w'inondwe turimo ariko siko biri hadyo nzambi kaba ayishikiye mu ntara ya Rumonge Kayanza na Muyinga amakuru dukura muri zo ntara uko ari zitatu yerekana ku isukari toroshe kuboneka kuko atayihari mu maduka yari sanswe idandarizwamo mu ntara ya Rumonge ku mazu y'idandarizo uyibajije bakubwira ko batayiherutse bayidandariza nabo bakayidandaza mu kinywa bayitanga babanje kubara uyibajije ko bamunzi ko adahava atanga makuru ajanye n'ibiciro vy'iyo sukari yabaye umuzi ewibukikiro cyategerezwa kugurwa 2600 ukigeze hagati 5700 mu ntara ya Kayanza ikidandazwa cy'isukari cyari kimaze hafi ukwezi kitaboneka kuri uyu wa gatatu yari yasubiye gutangwa ariko intica ntikize kuko itakuye bose bayifuza kuko hari nkari abakozi 50 baronswa umufuko umwe gusa ahari abakozi nka 225 baronswa igice cy'umufuko isukari yari guhabwa abacuruza za butike mu gisagara cya Kayanza zashizwe mu minwe y'abarongo y'uducimbiri bakaba ariyo abayigabanganya nkuko abadandaza bo muri quartier Kigwati babimenyesha ubu rero ugiye kuyibaza muri butike ntayuronka kuko nabo banyagihugu washoboye kuyironka ntibamurengeje ikiro kimwe iyo ntara ya Kayanza yari yaronkejwe amatoni 25 gusa muri ico gihe komine yose icironswe imifuko 15 ibintu biruko mu gihe ntara ya Kayanza yahora ironswa amatoni 70 nayo mu ntara ya Muyinga isukari ngana n'amatoni 10 kuri 45 ishirahamwe rihingura isukari Sosumo ryageneye iyo ntara niyo yashoboye kuboneka mu ntango zinondwi nk'uko abaguzi bavyemeza iyo sukari kubera ubukene bwayo abayikeneye nabo ari benshi cyane ikaba yamaze umwanya urumerumara mu ntumbero yo gufufahaza ubukene bw'isukari mu miryango abajejwe intwaro mu gisagara cya Muyinga bakaba bategetse abasanzwe bayirangura kuyisaranganya mu mazu y'idandarizo ari mu bice bitandukanye by'igisagara cya Muyinga kugira ngo ironkwe n'abayikeneye benshi mu mwanya muto ingingo yanejereje abaguzi kuko bahora barinda kuja gutonda ku basanzwe bayizana mu ntara akaba ari nabo bahora bayidandaza ku kiro abanyagihugu bo muri izo ntara bagasaba ishirahamwe Sosumo gutorera umuti ico kibazo cikena gisukari bagasaba leta akongereza isukari mu gihugu mu kuja kuyirangura hanze kadyo nzamba ntituraronka abarongo ishirahamwe Sosumo kugira ngo batange umuco kuri iryo kena gisukari
Diane Nkurunziza arakenuye iyo kena gisukari rero ngo ryatumye abaserukira ubugenduzi bukuru bwa leta bamara iminsi 3 bariko baratohoza ku bunyonyezi bwagirizwa umustanteri wa komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro n'inyuma yaho umustanteri afataniwe ibiro 1000 by'isukari Adrien Ntunzwe n'Imana ubu akaba ariko aragerageza gukurondera amashigikira nk'uko amakuru avaye Mwaro bivuga haba mu badandaza canke uwo basangiye umugambwe uri ku butegetsi n'inkuru tubaza Raoul Nkengurutse
abakozi ba komine Nyabihanga bari mu karuhuko batumwe ku butarariye kugira bitabe umugwi uvuye mu bugenduzi bwa leta kuva mu ntango zinondwi uyo mugwi ukaba warungitswe gukora amatohoza ku bunyonyezi buvugwa kuri mustanteri Adrien Ntunzwe n'Imana ni mu gihe ku munsi wa gatandatu uheze yafatanywe itoni y'isukari imuhiriwe no kuvuga ingana n'ibiro 1000 iyo sukari akaba yiyemerera ubwiwe ko ari idandazwa n'uwo bubakanye muri zone Minago imwe mu mazone agize komine Nyabihanga ivyo abanyagihugu bo muri iyo zone bavyamirira kure kuko uwo mukenyezi atanahaba abadandaza baridogera uwo mustanteri ko isukari ahabwa haraheze imyaka irenga 6 batazi yija ibigatuma nabo batayironka ku isoko amakuru ava muri iyo zone ya Minago avuga ko mustanteri wa komine Nyabihanga yarungitse imbonera kure z'umugambwe CNDD FDD gutera ubwoba abadandaza baho muri zone Minago bategekwa gutera umukono ku mpapuro zerekana ko ahora bahisukari ariko ivyo bavyamiriye kure. Ayo makuru nyene avuga ko Mustanteri Adrien Ntunzwenimana yituye urongoye umugambwe uri ku butegetsi muri komine Nyabihanga kugira amukingire ikibaba ariko bibimfagusa. Amasoko ya radio Inzamba akavuga ko uyarongoye umugambwe yamubwiye ko atatroyo mufasha mu gihe ikibazo kiri ku rwego rw'igihugu. Muri iki gihe abanyagihugu bakaba barindiranye igishika ivy'uwo mugwi w'ubugenduzi bukuru bwa leta uzoshikako. Uruganda rwa radio Inzamba ntiruraronka kuri telefone Mustanteri Adrien Ntunzwenimana kugira atange umuco kuvyo avugwako.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu vy'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Mu makuru avugwa mu gisata c'impunzi, impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi Kakuma mu gihugu ca Kenya baridoga bavuga ko batangishwa ibiturire mu kuronswa byangombwa bafitiye uburenganzira. Murunani rw'amashirahamwe aranira agateka k'impunzi ziba mu makambi bavuga ko babizi kandi bagatera ibyatsi iyo ngendo ya bamwe mu bakozi b'igisata ca ONU kijejwe impunzi HCR. Ni nkuru dushikirizwa na Josine Kaze.
Izo mpunzi zidoga zivuga ko zitangishwa amashiringi y'amakenya ari hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi cumi. Bagiriza bamwe mu bakozi b'igisata kijejwe impunzi ya HCR ko kugira ngo babatunganirize ku vy'izo mpunzi ziba zikeneye babanza gutanga igiturire.
Ku mpunzi ziba mu nkambi Kakuma ibiturire vyariraye mu gihe ugiye gusaba akazi nko muri shirika runaka, babanza kugukwa kamahera ku bakobwa nabo bakabanza kubasaba ibitsina byabo, hanyuma ku bajanye naho umuntu w'umugabo nabo babanza bakwaka amahera amafaranga. Na cyane cyane muri wenyine ku bijanye no mu maserivisi ya wenyine cyane hafi yose babanza kubahisha amahera. Ufise amahera niwe iyo dosiye ayiguze agacashobora kukubandanya. Kubyerekeye ibiciro batanga, kubyerekeye gusaba ubuzi ni hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi cumi. Hama kubyerekeye naho risetomenti batanga ibihumbi bibiri nuko bimeze.
Eka n'umurunani CBDH wika ruharanira agateka kazina muntu mu makambi yo mu karere baremeza ko ibiturire birangwa muri iyo kambi. Leopold Sharangabo icegera curongoye ugo runani asaba ishirahamwe HCR kubikurikirana bagahana abo bakozi ba kimpunzi biturire kuko bacafuza ico gisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kijejwe impunzi.
Ukwiyamiriza ibiturire bisanzwe birangwa muri iyo kambi haba muri HCR, haba mu bapolisi, haba mbere no mu baserukira leta, nta serivisi nimwe ushobora kurondera kuri abo bantu udasabye igiturire. Rero bikaba ibintu bibabaje cyane aho n'abaserukira HCR muri iyo kambi usanga kugira bakora amadosiye y'impunzi ona mu bijanye no kwivuza canke mu kuja mu bindi bihugu hose bagenda basabye ibiturire. Ni ibintu rero biteye isoni n'agahinda, ni ibintu twiyamiriza, ni ibintu duteye ibyatsi. Mbere no mu bapolisi hari igihe bagerageza gukurikirana abamotari bakabasanga mu mazi wabo bakabakura bakabafata, ufise amahera atanga bakamurekura, utayafise akagirirwa nabi mbere akanapfungwa. Naho rero twahere dusaba leta ya Kenya gukora ishoboka byose kugira ngo ibyo bintu bihagarare, iyo mirwa isambugwe, mbere n'abari nyuma yabyo b'abapolisi cyangwa abasirikare bafatwe bashyirwe imbere y'ubutungane. Twasabye kandi na HCR gukurikiranira hafi ibyo bintu bivugwa ku bakozi babo, gukurikiranira hafi ibyo biturire bagakora amatohoza kuko ibyo bintu birambika urubuga iryo shirahamwe ikomeye ku isi irambika urubuga n'igihugu cya Kenya muri rusange. Rero twebwe turarisaba kukurikirana kugira ngo abazomenyekana bo muri iryo shirahamwe ko bakora ibyo bintu bahanwe bikurikije amategeko.
Twarondeye umufasoni Liliana Serukira HCR muri iyo kambi kugira ngo agire ico abivuze ko ntitwashoboye kumuronka.
Kwa 2008 zero umwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana 1998 Burundi bwarabuze uwari umushikiranganje wo kwivuna abanse Colonel Firmin Nzoyiyeba n'isanga y'indege ya Kajugujugu igihinga mu ntara ya Mwaro akaba yafanye n'abandi bantu bagera kuri bane. Inyuma y'imyaka 2004 iheze Abarundi bamumenye bamwibuka nk'umuntu w'intungane kandi w'incabwenge. Valeri Mucho arabitwibutsa.
Uwahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abansi Colonel Firmin Nzoyiheba uwo munsi yariko araja mu rugendo rumushikana mu ntara ya Gitega. Kajugujugu yari mutwaye ikigirisanganya hejuru y'intara ya Mwaro hari hafi y'igihe c'isaha zitatu z'igitondo. N'abandi bari kumwe bashika kuri bane nta n'umwe yarokotse. Firmin Nzoyiheba yarazwi nk'umuntu w'incabwenge akarangwa no kuvugisha ukuri. Abagendanye nawe bamuvuga nk'umuntu yakunda igihugu akacifuriza kugaruka mu mahoro arama. Imbere gato y'urupfu rwiwe yari yarasavye ku mugaragaro indongozi z'u Burundi ico gihe ko zohagarika ingendo zo gutwarira mu kinyoma.
Harageze ko abategetsi bose mu bisata byose bisuzuma. Turi indongozi z'abarundi, ntiturongoye ibikoko, ntituri n'abarongozi b'abanyamahanga. Dutegerezwa guhagarika kuresha abanyagihugu, dutegerezwa guhagarika kwifatira abanyagihugu, kandi dutegerezwa guhagarika kurengera abanyagihugu.
Abandi mu gisirikare bamwibukira ku majambo yavugiye mu ikambi y'intwazagabo ya Iskame mu gihe cy'injyane zari zifatiye ku moko. Icyo gihe yahanura abasirikare b'intwazangabo bo mu bwoko bw'abatutsi ko batohirahira ngo bagwanye bagenzi babo b'abahutu, ababwira ko umunsi babomoye bazogaruka bitwaje ibigwanisho. Uko yabivuze niko byahavuye bigenda.
Ni kuri no nkuru duciye dusozerera ko ano makuru twari ko turabashikiriza. Nshimire mwese mwayakurikiye. Arisa k'Imana nayabashikirije nabifurije amahoro iwanyu. Na ubutaha.